ni Radio Ijwi Amerika. Radio Ijwi Amerika isanganya i Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Urundi tumira ku nombo mu kufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Tukomeza kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wezi 3 wa Kaburungu, Radio Yacu VOA akaburungu com. Iyo neza cyose turi kumwe ni Frederic Mukije ateramije ibiganiro byo kuri iyi saha. Abisha makuru by'amakuru cyo mu Burundi iwacu bafunzwe bari ari mu Rwanda baciwe bazomenya ingingo nshasha sentare mu minsi 3.
Abarundi barayamaze bati bitararenga ntubitera ingata jewe ngo mana mwizero kandi namye nabivuga ke turizeye yuko ino sentare zo bete izafata rya rubanza kuko umwizero afise nuko baduhaye umwanya.
Uyo ni Maître Clément eta irakiza aburanira abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu. Ingucho kimi na makuru yale kia karele kafrika jela mbini ya limo hivuri yileko tagiza wanuwa ni mga mwini itapuka mwini na leta seneda inguru yiche mezo chafashwe na leta Uganda choko ili mashine zisazwe zipima umugira wa sida zo kuifashishwa mugupima umugira wa corona hama ini huru yale kia kime uwindu wikuma kumili zawa ipigeni kizo yumusi tulazili ya kwako mkane kalimbele waliko indole yaho tuje kwa shikiliza makuru avugwa hivyano ino kuisi. Amakuru yo hirya no hino ku isi twateguye na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mwanya ni wawe.
Akoze Frederic n'abaduteze amatwi. Umugambi wo kongera kunagura imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani wateye indi ntambuko ikomeye. Leta fata kibanza ya Sudani yatangaje muri iyi ndwi ko yagenye Nureddin Sati, inzobere muri diplomasiya, kuba ambasaderi w'icyo gihugu muri Amerika. Igenwa ryiwe riza ryaremejwe na Amerika rirangije kandi imyaka irenga 20 ibyo bihugu bibiri byari bimaze bitarabana ryiza ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Abasisanguzi mu byerekeye imigenderanire mpuzamakungu i Washington ku murwa mukuru wa Amerika bavuga ko ikigiye kuzokurikira ari ukwihweza gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Amerika ibona ko mu gihe Sudani yogarukana intwaro ya gisivile kandi kavavanura no kudurumbanya umutekano mu gihugu no mu karere iherereyemo yoba ari ihinduka rikomeye muri ako karere. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ubwigenge bushingiye ku madini muri Sudani arashima umugambi wa Leta wo guhana abakora umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka by'abafasoni. Mu ndwi iheze Leta fata kibanza ya Sudani yaremeje integuro y'itegeko rizohana abazokora uwo mugirwa ku mukobwa canke umugore uwo ari we wese uzobirenga ko akazohanishwa umunyororo w'imyaka 3 n'ihadawu. Kubwishyira hamwe mpuzamakungu ONI, abagore canke abakobwa 9/10 bafise hagati y'imyaka 15 na 49 barakorewe uwo mugirwa muri Sudani, byatumye bamwe muri bo bagira ibibazo by'amagara bitari bike. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus kuri uyu wa gatatu yaragabishije ko ibihugu byakuyeho guma mu rugo bishobora kuzoyisubiramwo mu gihe batobikorana ubwitonzi. Tedros ahanura ibihugu kubanza gufata intambuko zikwiye imbere yo gusubira kureka urujya n'uruza rw'ingenzi. Izo ngingo zirimo gutegekanya ubuhinga bukomeye bwo kugenzura abantu. Ni mu gihe ubuhindi bwabonye ibitigiri by'abandura umugira wa corona byiyongereye bikomeye inyuma y'ingingo yafashwe muri iyi ndwi yo kurekura abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje kuri wa gatatu ko shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu Bundesliga ishobora kongera gutangura mu mpera z'uku kwezi. Izo babirangije amezi 2 yaraheze izo nkino zarahagaritswe kubera COVID-19. Merkel yabimenyesheje ahejeje kuganira n'ababuramatari 16 b'icyo gihugu inyuma yaho abandura ku munsi muri icyo gihugu byagaragaye ko bagabanutse. Yashikirije kandi ko izo nkino zizoba atabarorerezi mu bibuga. Hakomejwe kandi n'ingingo z'isuku kandi n'imirwi igakina ibanje kwiyugaranira hamwe mukiringo kanaka imbere y'ukuja mu kibuga gukina abategetsi muri leta z'ubumwe za Amerika no mu Bushinwa barabandanya guterana amajambo kumamuko hamwe n'ingendo zafashwe mu minsi ya mbere ikiza cha corona cyaduka Ubushinwa bwagiriza umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo gukina politike mu kuvuga ko umugera utera COVID-19 waturutse muri laboratoire y'i Wuhan Pompeo ariko asaba Ubushinwa gutanga amakuru akwiye kuri uyo mugera ibindi bihugu birimwo Ubudage Ubwongereza na Australia nabyo biriko birasaba amakuru arenze ku byo bazi bijyanye n'uwo mugera Pompeo yasabye kuri uwa gatatu Ubushinwa kureka abashakashatsi babwo bakaja ahabona bakavuga ibyo bazi ashikiriza ko akamukiwe ko gushyira ibintu ahabona kadatumbereye politike ariko ari mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abantu
urakoze Aloise ku makuru yaje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko turi kumurabandanya ku meza ya Radio Ijwi ry'Amerika isamye andira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda Burundi mu 2012 ku metero 19 ni metero 2022 Rwanda turi kuri FM 103.3 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email Radio Yacu ayo baza gmail.com na Facebook kuri adresse Radio Yacu no kuri website akaburungu Radio Yacu biwa akaburungu.com
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Amakuru cyatanguye mu Burundi aho ingingo yo kuri kuramenyesha makuru b'ikinyamakuru kigenga iwacu izobenyekana mu minsi 30 abamenyesha makuru bunguruje igihano cy'umunyororo w'imyaka 2 n'igice bakiriwe mu kwezi kwa mbere amashyirahamwe haranira bwigenye bwo gutangaza amakuru n'ubu avuga ko ikibanza cyabo atari mu munyororo agasaba ko barekurwa n'inkuru ya Eloge Urikaneza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika
abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cy'igihugu iwacu ari bo banyatsi ndiri ubusa Christine Kamikazi ya Jide Harimana na Terence Mpozenzi kuri uyu wa gatatu baburanishijwe na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko abacamanza bayo bari bagiye gusasira mu ntara ya Bubanza mu Burengero aho abamenyesha makuru bafungiwe kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze abashingwa manza babunganira ari bo Wisaba Imana na Clement Tirakiza beretse urukiko ko aho bafasha bafunzwe aho nyanzwa amategeko ko narya icyaha bakurikiranwa ko cyahinduwe kabiri kose kiva kwagirizwa gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu kija kugerageza gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu ibi nabyo bashingiye ko mukunguruza Metre Tirakiza yagize cyashikiriza urubanza rwanzuye
iyo ngingo niho dushimishije cyane buhoro buhoro kuko ni ingingo yafashwe aho nyanzwe amategeko menshi ubwa mbere bwo murazi yuko umushikiriza amanza agishengeza bajya abantu yabashengeza ku cyaha cyo gufashya abari bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu mugabo tumaze kuburana tukerekana neza by'ukuri ko icyo cyagirizwe kidafashe na cyane cyane ko umushikiriza amanza atashoboye gutanga ibyemezo bikwiye kuko twari ko turaburana dusaba sentare ko yo kwerekana by'ukuri uruhara rw'abajya abantu na cyane cyane ko bariko barakora umwuga wabo sentare yahavuye inabibona irabona ko icyo cyagirizwe kidafashe ikifata ingingo yo guhindura kamere k'icyaha ibyo sentare ifite ububasha mugabo icyadutangaje ni uko sentare yaciye igira kuca n'urubanza kandi hejye guhindura kamere k'icyaha tutarose umwanya ukuza kuburana
uwo mwanya yemeza ko kuri uwa gatatu wabonetse akagira n'umwizero kubizokurikira
abarundi barayamaze bati bitararenga nturitera ingata jewe nguma n'umwizero kandi namye nabivuga kubake turizeye yuko ino sentare izobeza igafuta rya rubanza kuko umwizero afise nuko baduhaye umwanya cyangwa wagiriza twaba twebwe twaronkeje umwanya impande zose iyo ni umwizero bafatira ko mu kwizera ko kumbure sentare izorenganura bajya abantu umwizero ushingiye kuri uku kuntu ubwa mbere rya rugendo bakoze i Musigati rwari urugendo rudahonyanga ibyirizwa na rimwe rya Repubulika y'u Burundi kuko umwuga wo kumenyesha amakuru uratomoye cyane mu ngingo zawo za 45
gatatu eka mbere n'ingingo ya 19 y'amasezerano mpuzamahanga y'atekazi na muntu burundi bwateye ku mukono iratomora neza nico bituma mu byo twaburanye twerekanye neza ko bari ko barakora akazi kabo kuba bagiyeyo kiriya gihe umutekanye wahongabanye n'ibisigura yuko bari bagiye gufasha bari bagiye gukora akazi basanzwe bakora kamisi yose kandi uso nizo ngingo z'iryo byirizwa zirakwerekana neza yuko atana hamwe bimiriwe n'ahantu ho bahabaye ihungabanywa cy'umutekano no kuvuga rero ayo mategeko niyo dufatirako tugafatira no kwibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu uburundi bwagiye ko umukono
imbere y'uko uru rubanza ruba amashyira hamwe hanirwa ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwitangazamakuru nka Human Rights Watch Reporters Sans Frontières na CPJ yari yasabye sentare kurekura abakozi ba kimwe mu binyamakuru bike byigenga bigikorera mu Burundi nabajije mu zakimumo aterukiye muri Afrika mu Musiya Sahara CPJ yuko bakiriye byashikirijwe n'umucamanza w'iyungururizo mazanyishuri bikurikira.
Our position continues to be that these journalists should never have been arrested, should never have spent a day behind bars simply for doing their work. We see this case.
Nubu aho duhagaze nuko amenyesha makuru batari bakwiye guhagarikwa no kumara n'umunsi umwe mu buroko kubera umwuga wabo. Dukomeza kubona uru rubanza ntagacotezo n'iterabwoba kubamenyesha makuru n'umuryango w'itangazamakuru mu Burundi wose kandi n'ubutumwa bwo kubagabisha. Twizeye ko mu mwihwezo urukiko ruzoyifata uko nyene ko ari iterabwoba maze rugahindura ibintu mu gufata ingingo yo kurekura abamenyesha makuru atagisabwe. Umushikiriza manza wa Repubulika we n'ubu aracemeza ko abamenyesha makuru binyegeje inyuma y'umwuga wabo mu kujira gufatikanya n'abari bateye igihugu muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Icyo gihe kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2019 bari baroye gukora ku makuru y'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho bari babonetse mu makomine atandukanye y'iyo ntara. Umuhari w'itabara rwanya leta ukaba ufite ibirindiro muri kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiyemereye ko abaje buserusizi barabagwanyi babo. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere sentare nkuru ya Bubanza yabahanishije umunyororo w'imyaka 2.5 hamwe n'ihazabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe. Umushoferi wabo Adolphe Matabarakiza bari bafatanywe icyo gihe yamaze ukwezi yarekuye iby'agateganyo we yarejejwe. Eroje Urika neza ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutetsi warongeye kwagirizwa uguhohotera abanywanyi umugambwe uri ku butetsi CNDD FDD n'ibirego uyu mugambwe uhakana. Umushyaje w'intwaro wa hagati mu gihugu Pascal Barandegiye aragabisha atazohindura ingendo bose. Nihuru ya mugenzi wacu Desire Hatuyimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo, Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusange ingene kwiyamamaza biriko biragenda. Aranegura ariko uko umugambwe Senere urongowe na Gatongo asa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero.
Umunsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe Senere bategereye umunywanyi w'umugambwe FDD baramukubagura mushikaho barasa n'umwami hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu. Kwa mbere igenekerezo rya kabiri rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe Senere bari ku mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wasaswe bakomeretsa urongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama kuva ku kwezi muri komine Rango muri site ya Mikomero abanywanyi b'umugambwe FNL bakubise abaherutse kwinjira mu muryango FNDFDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'urongoye imbonerakure mu ntara bongera bononi ingoro y'umugambwe FNDFDD ku mutumba wa Kijyama.
Waramutse ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero.
Turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze ni muri yakoze zo konyiti. Ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo bakibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo ya 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro.
Pascal Barandagiye asaba baburamatari bamustanteri abarongo ya mazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza arasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwara tubasabye kuguma ku kizi kumwanya kumwanya batumenyesheje byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niyo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu Uganda iracyoha aro tubasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano Uganda yahundwa bateza kuguma hasi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize arabituye dusabye abari mu myamamazo ko igihe cyose hoba hari ikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajeje intwaro kugira abatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'abavyeyi koko
Barandagiye ibyo bimenyesheje inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose bagoma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko abo bahiganwa
abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko banakoresha inguvu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducimize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampanyi ibi ndabivuga ufatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa uburenganzira reka buguma ari uburenganzira nimba ata migambi bafise nibamanika amaboko babyemere niba bayifite nabo nibemere duhiganwe mugabo duhiganwe ata guhezanyayo nimba bashaka kubandanya batucinyiza igihe cyabaheranye
agatongo asa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronka aho babakura Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
dukwite mu Rwanda aho leta yafashe icyemezo cy'uko imashini zisanzwe zipima umugera wa sida zo kwifashishwa mu gupima umugera wa corona mu rwego rwo gukumira ikwiragira n'ico kiza n'inkuru ya Asumita Kabonyi umwanditsi makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho leta itangaje gahunda yo korosha ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabin yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera SIDA ndetse iyo serivisi irushaho kwegera abaturage
tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze 1,000 tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugera aho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugera aho noneho tunatekereza ngo ariko iki cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka uko ubushobozi bwiyongera
Iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uwa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda virusi ya corona umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uwa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza
hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa kagaragara ko harimo n'abandi batarumva korwa cyo kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara mask gusohoka mu rugo rwose utambaye mask ntabwo byemewe
mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda n'uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko hari benshi bagenda batambaye udupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza uwo mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo
ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kibangamye kitanahari cyane ureze nyine ni kiriya dupfukamunwa ni two abantu ubona batambuka benshi batadufite ariko bitewe n'aho bashobora kudushakira aho badushoza hasi badufite mbona tujye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kudusangamo dusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bakaba se nimba umuntu ari umwe acuze ngo dupfukamunwa bagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagaraza kiratse kugira ngo abashe gukambara
Dr. Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye zikubye inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera Minisiteri y'ubuzima isobanura ko kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36 aho bagira kuri 661 aribo basanga mu cyorezo cya virusi ya corona umubare w'abamaze gukira ni 128 abagera ku 132 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta burahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Mugi uchakona ho hagita tachi mpunzi kivurirwamo abavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo baratewe impungenge na bamwe mu bana babo baja kwirereza ku kiyaga cha Tanganyika muri ibi bihe amashuri amaze ukwezi yugaye kubera ikiza cha corona ni muri ya Vedaste Ngabo umenyesha makuru w'Ijwi ya Amerika i Rusenda
Bigirimana Musa n'umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda atangaza yuko kuva amashuri afungiwe kubera virusi ya corona batewe impungenge n'impanuka zishobora kwibasira bamwe mu bana bo muri iyi nkambi birirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi abandi nabo mu mirima y'ibigazi
n'ibihe bya corona hari ibibazo byinshi kuko urabona abana ntibajya ku ishuri kubera ko batajya ku ishuri umwe wese yisanga ari mu ibarabara ababyeyi nabo bigace bibagora kubajera kuko mujya mwanya ababyeyi baja ku murima bahora barungitse ku mashuri bakava ku murima basanga muhira none bagenda babasize muhira bagarutse ntibabazi yo bagiye usanga babagiye kwitanganyika canke mu byo konona ibintu by'abandi nkejo bundi hari umwana w'imyaka gera muri 6 imyaka 7 kubera ko umubyeyi yari yamusize muhira yasanze yagiye gucokoza inzuki aho begeka inzuki ziramujya twagiye gutabara undi mwaka umwana w'umwaka umwe yari yamukurikiye zamuriye zamugokesheje urumva ibyo byose ni ibibazo biboneka ko biriko birashika kubera ko abana batabafise aho bajya gukinira n'ama espace arugaye abantu basanzwe bakora kwitanganyika barambwiye ko ubu hari uruja n'uruza rw'abana benshi cyane ikindi nacyo bonyine barambwiye ko hariya kwitanganyika ubu biboneka ko hari uruja n'uruza rw'abakobwa benshi mu ntumbero kugenda kwisumamwo biboneka ko hariho ibintu by'ubushurashuzi byagwiriye hariya mu buzo basanzwe barubatse hariya ibyo byose ni ingorane ziboneka ko baburiyo baja
shimi imana siya ni umubyeyi wo muri village ya 5 yo mu nkambi yo mu Rusenda afite abana 4 asobanura ko kuva amashuri afungiwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona bafite ikibazo cy'abana babo bicara babasaba ibyo bafungura kandi nabo nta bushobozi bafite
abana baratugora kubera nibiga bakaguma batubaza ibyo kujya n'ibyo kujya bidahari iyo bari ku ishuri na mitende kubera bari gasasita niyo bakaza kubaza ibyo kujya ariko ubaziruka mu gatondo bashaka ibyo bajya na sasita kandi ku mugoroba kandi bidahari uretse nibyo bacha baguma bazerera nabi mara bakavanga bakagenda mu rusenda kuitanganika mara mu ruzi ngo kwagenda kuroba mara babamwe bagahura n'ingona
Joseline ndayishimiye ahamya yuko abana be muri ibi bihe batari kwiga babyukira ku kiyaga cya Tanganyika bagataha nijoro
nukuri abana babayeho nabi cyane bamaze kuba amayibobo abana biruka kuri minisco gusega icapati kugira ngo babafashe kubera ubwaduza n'ibihagi bikaduga n'umushyari bikaduga tukacatukaho nabi tukacusanga abana barataye umurongo watse na ba nyina abana barabaye bamayibobo mu kibembe tukacusanga n'ukuri zirabaye ingorane cyane
nubwo biruko muri ibi bihe abana batari kwiga harabusanga bari gufasha ababyeyi babo imirimo yo guhinga mu mirimo abandi nabo imirimo y'ubucuruzi
muri iki gihe cya corona cyangirwa mu soko ndiko nafasha ababyeyi kudandaza uburo barandaza nka bitanu cyangwa bitandatu
mu gihe ababyeyi baba bafite akazi ndabafasha akazi ko mu mirima kugira ngo narose akazi ntacyumba ndi bukore cya subira mu makaye nkasubira mu byo twize nubwo ari bike habisubiramo nyene ibyo twize
bamwe mu bakorera urwego rushinzwe uburezi mu rusenda bavuga yuko nubwo ari gahunda leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo n'ishyirahamwe rya UNICEF yatangije gufasha abana b'abanyeshuri gukurikirana amasomo hakoreshejwe radio na televiziyo bitazabuza abana bo mu nkambi kujya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika kuko imiryango yabo myinshi idatunze za radio kandi idahaza abo bana mu mirid Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara kivuye
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Bimutse cyitwese kumwe kumara bandanya kumbeza iradio ijwi rya Amerika samenya i Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Unaho ni mamwanya wo kwashiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi. Venuste Shiliman.
Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1945 nibwo Ubudage bwasinye ko butsinzwe urugamba intambara ya kabiri y'isi ihita irangira ku mugabane w'Uburayi. Ibyo byabaye hashize iminsi 7 gusa Adolf Hitler wategekaga Ubudage yabonye ko yasatiriwe n'ingabo z'Uburusiya ahitamo kwiyahura. Ubuyapani ariko bwakomeje intambara mu gihe cy'amezi 4 nabwo buyihagarika ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1945. Ni igihe Amerika yari imaze kumanura ibisasu bya kirimbuzi ku mijyi ya Nagasaki na Hiroshima. Intambara ya 2 y'isi yatumye ubukungu bwa Amerika bugenda neza ku buryo intambara yarangiye umutungo mbumbe w'igihugu uruta hafi umutungo wose ibihugu byari byishyize hamwe Ubwongereza, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birwanya Hitler n'abamushyigikiye aribyo Ubutaliyani n'Ubuyapani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagenderaga ku matwara ya gikapitaliste na Leta ziyunze z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya abaturage socialiste byavuye mu ntambara ari bihangange ariko ntibyatinze byinjira mu ntambara yiswe iy'ubutita yagize ingaruka kuri politiki y'isi yose mu gihe cy'imyaka isaga 50 twibutse ko intambara ya kabiri y'isi yahitanye abantu barenga miliyoni 70 mu myaka 6
jute mwese mukundi radio hijwi ya Amerika iganiro twateguriye mwaka kandi bagira kwengaha turashimiye mukubira ya dufashije kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimira mwe jute mwese bateze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye umviriza ibindi biganiro vya radio hijwi ya Amerika mugire amahoro n'umunsi mwiza.